murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda, urwego rugenzura ibiribwa n'imiti rurihanangiriza abaturage kudakoresha imiti isanzwe ivura izindi ndwara ngo barikingira cyangwa bivura virusi ya corona.
Dufite umubare nyawo, ariko dufite ingero. Hari na za ordonance zagiye zitugeraho ziturutse muri za farumasi, kuko turakorana na za farumasi cyane, batubwiye ati dufite demande nini cyane. Hari n'abaganga batangiye kuyipreskriba rwose. Hari n'abandi barikuraga muri Congo bakayicisha mu nzira za panya.
Uwo ni Charles Karangwa, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti FDA, asobanura uko icyo kibazo gihagaze. Inkuru irambuye ni mu kanya. Aho mu Rwanda kandi, polisi yongeye kwihanangiriza abatubahiriza amabwiriza yo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona. Turanyarukira no muri Tanzania mu nkambi ya Nduta, impunzi z'Abarundi iwanyu mu ntara. Ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, ariko reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana abanza tugezeho avugwa hirya no hino ku isi. Aloyce,
urakoze. Genia tuyaheremu yavugwa mu karere. Leta y'u Rwanda yatangaje kuri uyu w'Imana ko habonetse abandi bantu bashasha 10 banduye umugera wa corona. Ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu 70 bamaze kugaragara ko bawufise muri icyo gihugu, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Muri abo 10 bashasha, abantu 6 baje bava i Dubai, 2 baje baturuka muri Afrika y'Epfo, umwe muri Nigeria, uwundi umwe yagize ingendo zitandukanye mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Ubwo bushikiranganji buvuga kandi ko abo bose baciye bashirwa mu kibanza cyabonyene abarwayi, kandi bose bariko baravurirwa mu kibanza cyabigenewe, kandi ngo bariko baroroherwa nk'uko Leta y'u Rwanda ibishikiriza. Abanyagihugu biyandikishije gutora muri Mali bazindukiye kuri w'Imana gutora abashinga amateka 47 bazobaserukira. Ayo matora muri iki gihugu cyo mu burengero bwa Afrika cyatabaguwe n'intambara yari kuba inyuma y'itorwa rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita mu mwaka w'2018. Yarungurujwe akatari gake ku mpungenge zijyanye n'umutekano. Umugera wa corona wabaye kimwe mu byatumye abanyagihugu batayitabira ku bwinshi kubw'ubwoba bw'ico kiza. Ni mu gihe kandi ku munsi wa gatandatu ico gihugu cyatangaje umuntu wa mbere yahitanywe na corona ku bantu 18 bari bamaze kumenyekana ko bawanduye gushika ejo ku munsi w'Imana. Hano muri Leta Zunze za Amerika, umuhinga akaba anarongoye n'ikigo cy'indwara zandukira Anthony Fauci yashikirije kuri w'Imana ko Abanyamerika 100,000 canke barenga bashobora kuzokwicwa n'ikiza cya corona. Fauci yiganiye televiziyo CNN ya Amerika ko Abanyamerika baharurwa mu mamiliyoni bashobora kwandura mu gihugu cyose. Perezida Donald Trump ku munsi wa gatandatu yari yashikirije icyumviro cy'uko hofatwa ingingo kw'abanyagihugu mu bice bisinzikaye cyane nk'igisagara cya New York, Leta ya New Jersey n'iya Connecticut boguma mu mazu yabo. Ariko mu nyuma yaciye yisubirako kuri icyo cyiyumviro. Hambavu y'ibyo, abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Amerika babandanya bahamagarira amamiliyoni y'ababa mu bisagara binini binini bibamo abantu benshi kuguma mu ngo zabo no kwirinda kwegerana n'abandi. Papa Francisco, umwungeri wa Ekleziya Katolika kuri w'Imana, yari ifatanije n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu gusaba ihagarikwa ry'intambara zose ku isi kugira amakungu ashobore gushyira ingufu hamwe mu kurwanya ikiza cya corona. Papa yabishikirije mu mihezagiro asanzwe ashikiriza burindwi ahari i Vaticano. Ako kamo Guterese yagateye ku munsi wa mbere w'indwi iheze, ishyirahamwe mpuzamakungu ni ririko riragerageza kuganira kugira intambara zihere mu bihugu bya Siriya, Yemen na Libya. Guterese yagabishije ko ibisata by'amagara y'abantu muri ibyo bihugu byasinzikajwe cyane n'izo ntambara ku buryo umugera wa corona ushyitseyo atanumwe wo hasiga. Indege yo muri Philippines yari itwaye umurwayi arembye cyane kuvurirwa mu Buyapani yarahiye aho yari kirava ku kibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru Manille, ihitana ubuzima bw'abantu 8 bose bari muri yo. Iyo ndege yari itwaye umurwayi hamwe n'uwari amurwaje, abaganga hamwe n'abayikoramwo ahitwa Hanenda ni mu Buyapani nkuko byashikirijwe n'umukuru w'ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi kuba ruje muri Philippines Richard Gordon. Ntibiramenyekana nimba umurwayi yoba yari yaranduye umugera wa corona.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse ko iyi mukomeje kumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ujya no kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikira amakuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara uyu munsi tuyihere mu Rwanda w'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti FDA cyasabye abaturarwanda kwirinda gukoresha imiti isanzwe yifashishwa mu buvuzi bw'izindi ndwara nka chloroquine cyangwa umuti ugabanya ubukana bwa sida bakeka ko yabavura cyangwa ikabakingira virusi ya corona. Asumutakaboye arakomeza.
Umuyobozi mukuru w'iki kigo Karangwa Charles yatangarije radijwi rya Amerika ko basohoye iri tangazo bashaka kuburira abaturage basigaye bigurira imiti isanzwe ivura izindi ndwara bizera ko yabakingira virusi ya corona. Karangwa Charles, umuyobozi w'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda,
bakangurira abanyarwanda rwose kudakomeza kwigurira imiti ya chloroquine n'iyindi ndetse n'abatayi no gufata ivura HIV kubera ubwoba abantu bafite barakoreye ibintu byose bidafite gahunda kandi leta Minisiteri y'Ubuzima irimo irakorana n'izindi nzego za OMS n'ibindi bikurikira ngo barebe uburyo nibaramuka banemeye chloroquine uburyo yakoreshwa. Igihugu nishobora gukoresha umuti itabanje kugaragariza abazawukoresha, ni ukuvuga abaganga n'abafarumasi protokoli uko imeze. Ese umuti uravura indwara kutarusanzwe uyivura yakoresha mu gipimo kingana gute? Batangiye kuyikoresha nta protokoli, abantu bakawukoresha nabi, abaturage bagira ibibazo bikomeye cyane. Muribuka ko hirya no hino hari abayikoresheje mu bwo buryo barapfa muri za Nigeria, Amerika.
Uyu muyobozi yumvikanishije ko bihutiye kuburira abanyarwanda kwitondera iyi miti nyuma yaho bagiye bahabwa amakuru na za farumasi zo mu Rwanda ko hari bamwe mu baturage bagenda bajya kugura iyi miti muri za farumasi ngo bayibikire, ndetse ko hari n'abaganga bamwe batangiye kuyandikira abaturage.
Hari amakuru mwari mumaze kumenya se ngo abantu bangana gute batangiye kuyifata cyangwa batangiye kuyigura ngo bayibikeho?
Dufite umubare nyawo, ariko dufite ingero. Hari na za ordonance zagiye zitugeraho zituturutse muri za farumasi, kuko turakorana na za farumasi cyane. Batubwiye ati dufite demande nini cyane, hari n'abaganga batangiye kuyipreskriba rwose. Hari n'abandi barikuraga muri Congo bakayicisha mu nzira za panya ko muri Congo iracyahari.
Iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko ibihugu bimwe bya Afurika nka Burkina Faso na Benin byunze mu bindi bihugu byo ku mugabane w'i Burayi na Amerika biyemeje gutangira gukora iperereza ku muti wa chloroquine usanzwe uvura malaria. Nubwo hari ibihugu bigeze kure bishakisha kureba niba uyu muti wa chloroquine wavura virusi ya corona, Karangwa uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda asobanura ko u Rwanda rutahita ruyemeza rutabanje kwikorera ubushakashatsi.
Numvise ko mu bihugu by'indi batangiye kujya bayemeza, ariko bayemeje kubera bakoze uburyo ushobora kuvurwa. Kuko nk'iriya miti ingaruka kwa nubwo COVID iratera ingaruka cyane, ibagira ingaruka cyane nk'uko nk'umutima ushobora no guhagarara cyangwa ugatera buke.
Niba hari ibindi bihugu byayemeje se kwivura, ubwo ni ngombwa ko na Minisiteri y'Ubuzima yacu izagomba gukora ubundi bushakashatsi kandi hari abandi babikoze mbere.
COVID buriya ni indwara iteye ikibazo gikomeye. COVID ishobora kugaragara mu Rwanda, ishobora kugaragara mu bindi bihugu utandukanye kubera ko igenda igira icyo bita mutation genetic, ku buryo ushobora kwibeshya ngo ukoresheje metode yo muri Amerika ugasanga itandukanye rwose n'uburyo wakoresha ku Banyarwanda. Niyo mpamvu ubushakashatsi bugenda bukorwa bukurikije ibyo byose.
Kugeza ubu mu Rwanda harabarurwa bakwandura virusi ya corona babarirwa kuri 70, benshi biganjemo abageze mu Rwanda bavuye mu bihugu by'amahanga cyane cyane Dubai. Inzego zose zikaba zikomeje gusaba Abanyarwanda n'abaturarwanda kuguma mu rugo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Tugume mu Rwanda aho polisi y'icyo gihugu yongeye kwihanangiriza abantu batubahiriza ingamba za leta yashyizeho mu mugambi wo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aravuga ko hakomeje kugaragara bakerensa izo ngamba kandi ko batarebye neza byababera bibi. Eric bagira ubusa.
Abantu rero benshi baribaza bati tumaze icyumweru ari guma mu rugo. Ejo kuwa mbere bizabimeze bite? Nagira mboneraho kubwira abaturarwanda yuko ejo kuwa mbere ari guma mu rugo. Kuwa kabiri ni guma mu rugo. Kuwa gatatu ni guma mu rugo. Kugeza igihe ibyumweru bibiri bizashirira amabwiriza leta ikavuga yuko mujukuri yubahirijwe neza noneho
Sipi Jean Bosco Kabera umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda aributsa ashimitse ko abaturarwanda batagomba gukerensa ingamba nshya za guverinoma y'u Rwanda zirimo kutagenda nta mpamvu hagamijwe kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Aho umuvugizi w'u Rwanda yari kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru cyarangiye, icyumweru cya mbere hatangiye kubahirizwa ingamba nshya za guverinoma mu mugambi wo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19.
Kwa kanane guma mu rugo, kwa gatanu guma mu rugo, kwa gatanu tuni guma mu rugo, sohoka ari ngombwa, nusohoka urwego rw'umutekano rwahagarika uhagarare wisobanure.
Atanga ishusho yuko byari byifashe muri icyo cyumweru mu rwego rw'umutekano, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yavuze ko muri rusange umutekano wagenze neza.
Cyambere umutekano hano ibintu bari bifashe neza, ariko nanone imbaraga zashyizwe kugira ngo amabwiriza yubahirizwe. Icyumweru gishize rero mu by'ukuri muri rusange cyagenze neza, abantu benshi cyane bubahirije amabwiriza baguma mu ngo zabo, abandi nabo basohotse ari ngombwa nk'uko amabwiriza abivuga yuko hari ibintu byangombwa bishobora gutuma usohoka iwawe, abo nabo bagiye buzuza ibisabwa kandi nabyo turabashimira.
Gusa mu magambo ya CP Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda akavuga ko nta byera ngo de, kuko ngo hari abatarubahirije uko bikwiye ingamba nshya za guverinoma y'u Rwanda. Akavuga ko mu cyumweru cya kabiri ibintu bishobora guhindura isura cyane kubinubira kuguma mu rugo.
Hari abantu bagiye bagaragara ko abeshya polisi mu by'ukuri akavuga ati ngiye kwa muganga kandi atari hagiye. Abo bantu rero turabihanangiriza, turabizi ko icyumweru gishize nabo barabizi uko byari bimeze, ariko dukurikije ibyo bavuga n'ibyo dusoma ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi biragaragara yuko nyine iki cyumweru nibatabireba neza kizakomera, cyane cyane uko abantu bamwe bavuga ngo bararambirwa. Nta kurambirwa mu rugo rero. Icya mbere ntibagomba kubeshya polisi, ni amakosa akomeye cyane. Icya kabiri ntibagomba gushaka urwitwazo urwo ari rwo rwose bwo gusohoka mu rugo ubeshya polisi cyangwa se ubeshya nabo usize mu rugo ko hari aho ugiye atari kubera ko bazafatwa. Ikindi gikomeye ni uko icyagaragaye n'abafite impamvu bashobora kuzikoresha nabi, ugasanga hari nk'umuryango usohotse ngo ugiye guhaha, hagomba gusohoka umuntu umwe, abandi baratuma abana ntabwo byemewe, cyangwa se bagasohokana n'abana ntabwo byemewe.
Mu kiganiro na televiziyo y'igihugu umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, hari abavuga ko bakunze kunyuranya n'ingamba nshya za guverinoma barimo abakorera siporo hatarabugenewe mu gihe basabwa kuguma mu ngo, abahinduye ingo zabo tubari n'abandi. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yabihanangirije bidasubirwaho.
Ntabwo byemewe gukora siporo hanze, ni ukwikorera mu rugo. Abantu bahinduye ingo zabo utubari ntabwo byemewe, turabihanangiriza. Ku nzoga ntabwo ari bibi, wayigura ukayitwara iwawe, ariko gutumira inshuti n'abavandimwe cyangwa n'abandi bantu b'inshuti ngo inzoga iryo isangiwe ntabwo ari byo. Gura inzoga uyinywe wenyine, n'undi nawe ayinywe wenyine. Ikindi ni uko hari ikindi cyagaragaye kijyanye n'abantu bashaka gukoresha amabwiriza nabi. Abantu batwara ibinyabiziga ugasanga barashaka gutwara abantu mu by'ukuri batakwe kuba bagenda kubera ubushuti cyangwa impamvu zimwe cyangwa izindi. Abo bantu turabihanangiriza, ntabwo dushaka kubibona muri iki cyumweru gitaha. Abamotari nabo nubwo batatwaye abantu ariko hari byagabaye kuba batwara abantu, turabihanangirije ntibizongere, ndetse ntibazongere gutwara n'ibindi bintu bidakwiye gutwara nk'ibiyobyabwenge. Hari ikibazo cyagaragaye nacyo harabafashwa, ibiyobyabwenge cyangwa no gutwara ibindi bintu bidacuruzwa muri iki gihe nk'inkweto, ibyo nabyo ntabwo byemewe. Ikindi gikomeye cyane ni abantu batwara amakamyo cyangwa se izi modoka zicuruza imyaka cyangwa zijya muri imyaka, naho byagaragaye yuko bashobora kuba bashyira abantu inyuma muri iriya karisore bakaba babatwara, ibyo nabyo ntabwo byemewe kandi turabihanangirije ku buryo budasubirwaho.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yakomeje gusaba ashimitse abaturarwanda kwirinda kunyuranya n'ingamba za guverinoma, bakirinda kubeshya inzego z'umutekano bubahiriza ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zibasaba kugira isuku mu rwego rwo guhangana bya nyabyo n'icyorezo COVID-19. Ku mugoroba wo ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatatu, nibwo ibiro bya Minisitiri w'Intebe byasohoye urutonde rw'ingamba nshya 10 zigaragaza ko u Rwanda ruri mu bihe bidasanzwe mu mugambi wo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Muri izo harimo ingamba itegeka buri muturarwanda kuguma mu rugo. Ni ingamba yakunze kugora abatari bake bishingiye ku badafite amikoro yabafasha kubaho umunsi ku wundi. Igipolisi cy'u Rwanda nticyagarutse ku mibare y'abarenze ku ngamba za guverinoma bamaze kubihanirwa. Gusa mu cyumweru cya mbere kirangiye nibwo humvikanye babiri bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bazira kutubahiriza ingamba nshya za guverinoma. Igipolisi cy'u Rwanda gisaba abaturarwanda bose kurushaho kubahiriza ingamba nshya za guverinoma muri iki cyumweru cya kabiri zishyizweho. Mu Rwanda hari hamaze kubarurwa abantu 70 byemejwe ko banduye icyorezo cya COVID-19. Bagira ubusa ijwi rya Amerika. Ikigali
turacyari mu Rwanda aho bamwe mu Barundi bahungiye Kigali batangije uburyo bwo gufasha impunzi zitishoboye batanga amafaranga cyangwa ibiribwa. Ibyo bibaye nyuma y'ifatwa rya zimwe mu ngamba zo kwirinda virusi ya corona zatumye imirimo y'abanyakabyizi yari itunze zimwe muri izo mpunzi ihagarara. Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda nibyo tubwira.
Abatanguje igikorwa cyo gufashanya gati y'abarundi bahungiye Kigali bavuga ko babitumwe nuko bari bamaze kubona zimwe mu mpunzi zifite ingorane zo kuronka ico zifungura kubera ubu atawusohoka mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Josiane Muzaneza umwe mu batanguje ico cyiyumviro avuga ko abenshi muri abo arabahora bisumamwo ku munsi bagafungura ruko bavuye ku isoko hegeranywa amafaranga umwe wese acoboye kuronka hamwe n'ibifungurwa maze bigashikirizwa ababikeneye gusumba abandi.
Naho icyumviro ariko kigitangura urabona yuko benshi babitahura mbere batanguye no kugira ico batanga kugira ngo dushobore kugarukira kuri abo bene wacu bantaho nikora bashobora kugira ibibazo kubera ko batariko baraja kwisubamo nkuko babimenyereye bashobora kwicwa n'inzara naho kino kiza cobasiga. Ni naho rero nace nimvira nti kuki twoguma turiko turorokanya intererano zo gufasha abantu bapfuye ababuze ababo kuki tutokwimvira gufasha bene wacu bakiri bazima kandi ariho baba bikeneye wanashaka gusumba. Nubwo dufise uburyo bukeya bugisorosoro rigwiriyo riroye wagira ubuntu agashobora kugira nako gastoke kazo mu mazi kwezi arashobora kuvuga ati reka mfata igikombe kimwe kuri uwo muceri mfata igikombe kimwe kuri ibyo biharage mfata ka envelope kamwe ku makara nategekanije kugira ngo mwene wacu ntaburare ngo havishwe n'inzara kandi nari nshobye kugira ico nkora kugira ngo uyo munsi nimiburiburi abukure mucibo.
Mu gihe abakenye ari benshi ubona ko ari impunzi atacu zahunganye abatanguje uwo mugambi ushimwa na benshi bemeza ko bakoresha ubwitonzi ntangere kugira ngo ukeneye gufashwa kurusha abandi abari we agaburigwa.
Umwe wese araraba aha herereye akaraba kwibarabara abaye ko kenshi usanga abantu mubana kwibarabara na cyane cyane turabarundi tuba turi nabake muba muzinanye ukamenya uti kanaka ntivyifashe neza hari n'uza akakubwira ati uyu munsi naronse uduharage twugaburira abana ariko nabuze amakara yo kuduteka nico gituma rero dusaba ko uwari we wese aha herereye yogerageza kumenya uko mugenzi we abayeho kugira ngo dushobore kugarukiranira ko nkumbure udahitamwe n'iki kiza ntahava hitanwa n'inzara.
Ico cyumviro kije nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asabiye abanyarwanda gufashanya muri ibi bihe bitoroshe ndetse abatishoboye bakaba baratanguye gufashishwa ibiribwa biciye ku mirenge n'imidugudu babamwo.
Leta zakomeza gukora ibishoboka byose bifasha abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye. Ingamba zarafashwe n'izindi zizafatwa. Inzego zitandukanye zizategura uburyo abatishoboye bafashwa. Hasigaye kubyihutisha.
N'impunzi aho ziba izitishoboye ziregera ubuyobozi bw'imidugudu bagashegwa ku rutonde rw'abandi bafashwa. Utwara komite y'impunzi muri Kigali arashima ico cyiyumviro cyo gushigikirana catanguriye mu karere ka Gasabo ubu kikaba kimaze gukwiragira no mu tundi duce. Imiryango irenga 50 n'imaze gufashwa rimwe canke kabiri muri ico gikorwa abagitanguje bavuga ko kizobandanya. Patrice Nadohoka yemeza ko bamaze kwegera n'ishyamwe mpuzamakungu HCR gitaho impunzi kugira ngo naryo rigarukire ku burijejwe nk'uko na leta iri kwirabikora.
Natwe ngaha turiko turavugana na HCR turabe yuko nk'uko abandi bariko barafashwa batishoboye mu makaritie no mu mirenge no mu midugudu turiko turavugana na HCR kugira ngo nayo ishobore gufasha abarundi na impunzi muri rusangi zitishoboye nazo nyene ziba zifise ubu amikoro make bahere kuri abo binashobotse bashikira impunzi zose muraza ko impunzi muri iki gihe zahazitungwa no kwiruka ziguma mu nzu ataburyo bwo gutunga imiryango bafise. rero mu kurindira ko HCR iduhe inyishu itomoye kuri ico kibazo twamaze gutangura kuvuga abarundi b'umutima impunzi zifise uburyo amikoro bogerageza kugira bagarukire kuri bene wabo yagira ubucwa n'inzara mu kurindira yuko inyishu iboneka irama hari na hari gihe kiza cyo kutwereka yuko gufatana mu nda arizo bizudushikana no kubindi
mu bihe bisanzwe HCR ntirisanzwe rifasha impunzi ziba mu bisagara ariko mu bihe bitoroshe rirabikora nk'igihe cy'ibiza iyi impunzi ipfuye ari ntawe nikora n'ibindi hagataho iyo komite isaba impunzi kubahiriza amategeko ya leta yo kuguma muhira no gukaraba kenshi zirindikiza ruhonyanganda cha COVID-19 byeklave ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara tuyikomereze muri Tanzania ahwishyira hamwe ry'abavuzi batagira umupaka rifasha kuvura mu nkambi y'impunzi z'abarundi irinduta muri Tanzania rimaze gutegura ahantu hashobora kwakirwa abantu 150 haramutse hagize uwandura virus ya corona ni mu rwego rwo kwitegura no kurinda ko hagize abandura bakwanduza abandi James Jovin ari mu gihugu cya Tanzania niwe waduteguriye inkuru ikurikira
kuri uyu wa mbere mu gatondo ku biro by'urongoye commune Kibondo haba inama hagati y'abarongozi ba leta hamwe n'abarongozi bakuru b'amashyira hamwe yatandukanye afashe impunzi mu ntumbero yo kwikingira umugira corona muri iyo nama ashyira hamwe MSF ariryo rigejeje igisata cy'amagara y'abantu mu nkambi ya Nduta yavuze yuko rimaze kwitegura bihagije mu kugwanya umugera corona mu nkambi ya Nduta no mu baturanyi bayo umuvugirizi w'ishyira hamwe MSF mu nkambi ya Nduta Maele Lihom muri iyo nama hagati y'abarongozi ba leta n'abarongozi b'amashyira hamwe afashe impunzi yavuze yuko byinshi mu bikoresho byari byateguriye kugwanya umugera Ebola nibyo bizokoresha kugwanya virusi ya corona mu gihe hazogira uyandura mu nkambi ya Nduta
as you know in Nduta MSF runs a hospital of 150 beds as well as 400
huko mubizi MSF yarateguye ibitaro birimo ibitanda 150 n'ico gihe twari twabiteguriye umugera Ebola ngo rero uzaje tubikoresha nk'akato ko guteganya abazokwandura COVID-19 ibikoresho vya Ebola sikuvuga yuko vyose bisa ni mu guhindura
currently we have a rapid response team of 18 staffs who were trained
turamaze no gutegura abaganga 18 bazokora ako kazi kandi tumaze kubategura neza nkuko bisabwa kubw'ico kibazo gihangayishije amakungu yose ngo rero nihagira agakoma bazoba hafi cyane y'umugwayi
so we are in the process of identifying more doctors clinical officers nurses medical staff
ikindi turimo gutegura abaganga abanesi hamwe n'abandi bakozi batandukanye kugira abongeze ingufu muri uwo mugwi w'abazogwanya corona mu nkambi
this is also the team that we would be using for
naho impunzi zishima kubona mu nkambi ya Nduta ishyira hamwe MSF byarubatse ibitaro bikuru birimo akato ko kwakiriramo abazokwandura umugira corona ariko basaba ko abaganga basumba
turashima cyane kubona harubatse ibitaro bikuru hano muri Nduta hamwe nuko baba barashizemo ibitanda bikwiye ibyangombwa bikwiye leta nayo ni itwongerereje abaganga benshi bashobora gukurikirana amagara yacu hamwe nk'iyo ngwara corona bariko baravuga hamwe yoshika hano babandanye badukurikirana dukurikiranira amagara yacu
ariko ico twipfuza nuko utuvura neza gusumba ubuvuzi bwari buhanye hamwe n'iki kiza cyateye iyi ngwara ya corona twiko badukurikiranira ubuzima bwacu twebwe impunzi kandi dushimye nuko basizemo ibitanda bikwiye mu iryo vurira twoshima ko yuko borondera imiti iyo ngwara cyangwa ubicanco bukwiye
ibyanye n'ingwara ya corona twebwe dusanzwe turi impunzi ngaha mu nkambi y'Induta ubuzima dufise ni bubi hamwe mutadukurikiranye twebwe nk'impunzi iyo ngwara idufatiyemo twoca duhera
ku ruhande rw'ishyira hamwe PAM ari ryo rigejwe ibifungurwa ryo rivuga yuko rizo kongera ikiringo cyo gutanga ifungurwa kuva ku minsi 28 kugera aho bazaza baragaba ibamaza iminsi 42 mu ntumbero yo kugabanya guhuza imigwi y'abantu mwanya ku mwanya
tumerekebisha namna ambavyo wakimbizi wanapokea chakula tumiwagawa
twahinduye uburyo twahora dukoresha mu gutanga ibiribwa ku mpunzi ubu twabashize mu migwi itandukanye mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bw'abantu baza gupokera ibiribwa hari imigwi iza za mu gatondo n'iza kumutaga. Yiyumvira yuko tuzokongera kiringo cyo kugaba ibiribwa kuva ku minsi 28 gushikaho tuzoza turatanga ibibamaza iminsi 42. Ni mu ntumbero yo kugabanya guhuza imigwi y'abantu mwanya ku mwanya. Umugera corona COVID-19 umaze ibyumweru birenga bibiri uvugwa mu gihugu cya Tanzania. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bumaze gutangaza abarenga 13 banduye uwo mugera muri Tanzania. Inkuru nziza ni uko yanduye wa mbere yakize kandi yasezeye mu bitaro, abandi 12 nabo bivugwa yuko babandanya neza. Gushika n'ubu virusi ya corona ntiravugwa muri komine Kibondo, ariyo komine tuyimwe impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta kuva muri komine Kibondo iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovin kubwijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovin. Reka tuguma aho nyine mu nkambi ya Nduta, ariko noneho turebe ikibazo cy'abana b'abakobwa batarageza imyaka 18 bateshwa amashuri n'ababashukisha kubashaka, bamara kubatera inda bakabasubiza iwabo mu nkambi. Bamwe muri izo mpunzi babwijwe rya Amerika ko bituruka ku kibazo cy'ubukene, nk'uko tubyumva muri inkuru yateguwe twifashishije abanywanyi bacu mugezwaho na Desire Hatungimana.
Abana babigeme bacikira bivugwa ko arabari hagati y'imyaka 16 na 25. Abenshi muri abo bana bataye amashuri bageze mu cya mbere cyayisumbuye. Amakuru dukura mu ikambi, abenshi mu bacikira ntibaja kure y'ikambi, ahubwo baja mu bijiji vyegereye iyo kambi ya Nduta. Ibyo bijiji navyo twovuga nk'ibijiji vya Nengo, Mushasha biri mu seruko bw'ikambi ya Nduta na Biturana, hamwe n'amarorego abiri mu burengero bw'iyo kambi. Bamwe mu mpunzi kenshi na kenshi bavuga ko abo bigeme atamahigwe bagira iyo bagiye, bigatuma bagaruka mu buzima bwo mu nkambi bazanye abana b'Abatanzania. Aba ni bamwe mu mpunzi bibaza igituma abo bana bacikira n'ibibazo bagira iyo bagiye kubana n'Abatanzania.
Abana naho gituma bahera amashuri bagatabaza n'ubuzima buke, umve bishiza ku buzima buke bukuvuga ati rero hagi watu tura Kenya ubu tuwe mujako yo duhagasaba neko kwiziga akatubura akaduhutubura ko kwiziga nta kindi kiba kiki
hano niki harari nzara
kubera injyana nzara simva mu ngo ngende arandera agi yashonje. Ibyo byose cyo ni sibazo gituma abamo yahurana ka gasore ati ugikwigi nina lo kama puta akaronka gasabune
bana ingora ni bahura nako bobo bagira kibagiye kunese bakacha basanga bararushike bacha bahura ingora ni bavuga ati mwabikore mu wa mukore w'umukindi nagutoye ubwo none uko amukira kwagomba kamucurika kamucurika
no wa umaze kuva mu bwoko bwa ukaja mu bundi bwoko ubugiye kuruhama amahoro ronkai bararonke yo guti n'umwana babyaye yo kabyuye umutambe yara mu mwaka kwatari uwiwe kwatajana mu barindi aragiye kuruhama arahinjiye mu bwoko butari kwiwe.
Abakobwa baza kurungurwa muri Tanzania ingorane yakunda kugira nyamukuru abo batanzania baba batwaye ntibabana haizi iminsi mike yabyaye uzubona bamwirukanye, kandi ibi n'ingorane bagira umwana yabyariye mu kijiji cya Tanzania hari igihe batamumuha ari ndamuzana naho amushikanye mu ikambi yandikwa muri hasi.
Muri abo bigeme bacikira harimwo aba batarakwiza imyaka 18, akenshi bavuga ko babasanganye ingorane mu miryango. Impunzi zikababazwa n'uko niyo bacikiye akenshi atamahigwe bagira iyo bagiye.
Abaye bishuri bivanye n'ukuntu babayeho, bamwe usanga barihunganye batari kumwe n'imiryango yabo, abantu ugasanga n'ubukene butuma baheba ishuri mbere bakaza no kurongorwa hataranagera.
Biravana n'ubuzima baba babayemo ni naho baba babaye, bashobora kuba baba mu nzu zabonyine kubera baba bahunze ari bonyine, cyangwa bacaka bakajya mu miryango y'iwabo kabafata nabi bagaca bavaye. Yamara kujya ku ishuri akiga umutima uzoga muri muhira nta kishenshi kanjya gatahana akajya mu byo gucana agasubira ku ishuri yacerewe, amaze gucegwa bagaca bamukura amanota cyangwa bakamukubita inkuru. Abo rero aca ahitamo kuheba akicara, amaze kwicara araguma ngaho abatanzania bakaza bakavugana bagaca bamutwara iwabo batwara bakabana meza biratatu, bamaze kubana imisako igashitangura kubera atabyangombwa byo muri Tanzania abafise. Amaze bimaze kugenda uko aca mwirukana agashagaruka ngaha mu nkambi, amaze kugaruka ngaha mu nkambi n'umwana yabyari inyuma y'inkambi nta bufasha nabo mwaronka aha mu nkambi ntashobora kuronka ifomo canke iki.
Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta basaba ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi gukorana na leta ya Tanzania kwitaho agateka kabo bigeme na cyane cyane abacikira batarakwiza imyaka 18.
Urakoze Desire Hatungimana kutugeza hiyo nkuru, ni nayo dusorejeho ayo muri aka kanya, ariko tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa kandi ko mu kiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ariko ni kimwe mu byatambutse, bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo, dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegurira mu ngo kubera ingamba zo gukumirikiza cya virusi ya corona. Turabashimiye rero ko mwahisemo Ijwi rya Amerika, mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.